gira uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio kuya ntango abantu bumvirize ko dije twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisatu n'imwe n'igice gushikisa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacu Girahuba ubaho ico kuri uyu wa gatatu igenekezo rya kane Kigarama mwaka 2019 ikiganiro gisanzwe kibiragira ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi aho ziri kuva mwaka 2015 aho benshi mu barundi bahunze igihugu biturutse ku njyane zari muri ico gihugu. Uyu munsi rero tuzakubaganira ku bijanye n'isekeza ry'imisi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi cyane cyane amabi hafatiye ku gitsina. Iryo sekeza mpuzamakungu rikaba ryatanguye kwa 25 munyonyo uno mwaka, rikaba kandi ryatangujwe kuva mu mwaka w'igihumbi 1991 ku isi yose mu ntumbero yo kugwanya gukingira eka no kwirukana burundu amabi akoregwa abakenyezi.
Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Muri kino kiganiro rero tuza kuvugana na bamwe mu bakenyezi bari mu kambi y'Imahama aho bemera ko hari bamwe bakoregwa ayo mabi muri iyo kambi ariko ko babumviriza bakabafata nk'abandi bose. Claudine ni umwe mu bakenyezi baba aho mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda atubwira umwe mu mabi azi akoregwa abakenyezi nuko bafata abo abayashiki.
Ubundi jewe nk'amahohoterwa mbona akoregwa nk'abakenyezi akenshi akoregwa n'abagabo babo cyangwa ugasanga nari n'abagore bizanye batari kumwe n'abagabo babo bayakorerwa n'abandi. Kenshi dufatiye nk'abayakorerwa n'abagabo babo nko mu rugo uraho usanga badahuriza nko mu bintu bya magara mugasanga umugabo ari karabitora ajya kubigurisha akamuhohotera mu bijyanye n'amabanga y'ububatse ugasanga agiye kubimukoresha atabishaka, ibyo ni ihohotera. Hanyuma abayakorerwa nabo n'abandi babayabaye bataraye abagabo babo baragiye uraho usanga bagiye nko mu rugo bakabiba cyangwa ugasanga babateho amakarata uraho bababwiye ngo bazobungukira n'ibintu bita iby'imigwazo ugasanga ngaho barabiba.
Gute twogwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi?
Ubundi mu kuyagwanya wiyo wabonye nk'uwarikorewe uragenda ukaraba uwari mukoreye ukamwigisha ukamusigurira ukamwereka ko ibintu ariko arakora atari byiza. Kuko iyo wafashe umwanya ukamwigisha ejo hirya hejo ugasubira hari igihe avamwo akabona ko neza ibintu yari arakora atari byo akisubira akagahinduka.
Bega uretse kumwigisha ntubona ko nko kumushikiriza abakuru b'ikambi cyangwa kumuhanura mu miryango ho byo babikenewe?
Ubundi urabanza ukamuhanura mu muryango umaze kubona batere kumuhanura mu muryango byanze mu miryango uramushikiriza abatwara bo mu kibano bimaze kubanzahe nihuje umushikiriza inzego zo hejuru ari mu gipolisi cyangwa kubera iyo bimara ibyanze mu muryango bikanka no mu batware bato bato bishyikiriza ku rwego rwo hejuru.
Amarira y'umubyeyi ntibukwaga ke bagirango n'intonjo bagirango n'umwotsi
wavuga ko bahatswe gukoregwa ihohoterwa bivuye ku mugabo w'incuti yarasavye mutahe hama amutegeka ko babanza kuryamana.
No vuba vyose ni mwe mwa academy staff nayo ko ndafonda utuntu nokora mvuga reka ndabe ko nokwikorera nayo ico nokwigeza ko hari umuntu rero navuga ngo umuntu muzima bure umva yambwiye ati mbere yuko ndagufasha nkaguha igishoro capital turabanza turyamana ati kandi je turakorera aho nta kwikingira ndamubwira sa utikingiye turyamana ndamubwira ivyo ntivyo bamwe wanje
mwe ndabubwira nta shati gumana ibintu vyawe nta kibazo
numva nagasuzugura nyene nabafite baranadusuzugura cane gose nukuri baradusuzugura aba bagabo bari ahahanze mu nyuma rero akazi aranuka ngo niyo mpamvu atacu tuzovamwo ngo raba ngo ubonye wibujije ngo amahirwe ngo yo kuza ngo uraronka ngo amafaranga ngo ubonye ngo ubumaze kugera ku yindi ntara ndabongera sawa duke twanyakise turamwagije nivyo vyawe bireke ariko urumva yuko haba hariho imirimo wayo zo kwisanga waguye mu ico kintu kubera ubwatsi ubukene baransohora mu nzu canke umwana araburara canke utuntu twinshi nyene ivyo vyose rero urumva ko biracatugoye bicanye n'ubuzima kubura support
arongera akavuga ico abona cokorwa kugira ngo amabi akoregwa abakenyezi atuzwe burundu
ubwo twakora sensibilisation cyane mu bagabo nokushi ariko nibitumva ni byinshi nta mikindi je wico nabwira abakobwa hanini ni twebwe biraba ni twebwe kubyirinda sample sabirago yatari imana ikurengeye ukagira izindi ngufu ntazi ko nozivuga ica mbere tumenye kwishaka mw'ibisubizo apana yuko duhahamira ayo mafaranga y'abandi hama dukwigwe tunyugwe n'utwo dufise nimba tunaturonse tumenye kugura ibikenewe tumenye gukora ibikenewe tunabivyaza umusaruro twihagarara ko tukihesha agaciro nivyo navuga hama okazo binabaye je ndumva cyane twohimiriza yuko kwiproteja naho benshi bakubwira ati cewe nta bintu vyo kwiprotejeja ngahonya uvyanse nta kundi birapfuye kugira nizo ngaruka zigabanuke jewe numva two sensibiliza cane kuri proteja nuko kwihesha agaciro no kurondera ikituvyarira inyungu zituma twibeshaho
ikiganiro nigira uba uba hweturutse ko turiko turavuga kubijanye n'isekeza y'iminsi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi aho twakubitiye mu ikambi y'imahama uyu mukenyezi nawe aremeza ko amabi akoregwa kenyezi yafatiye ku gitsina ibonekeza ariko agahanura abagabo kudahohotera abagore babo kuko ngo baba ariko barasambura urugo
oya kubaho barabaho kandi iyo babayeho ukabimenya bakakwitura nk'abagenzi nk'abo muba mucuranye tubafashura baremesha ari ibyababayeho bitihungabana ukabereka inzira yo kujya kwa muganga ukaba hafi nyine ntabwo tubakumira iyo babonye bagiye kwikumira ubaba hafi ukaseka ko ari bisanzwe ugakomeza kubaha ikiganiro kirekire ukakomeza kubabaza icyo boba babuze wabona bibaye ngombwa ko ihungabana ryo mu mutwe rihari ukaberekera uburyo bashobora kujya kwa muganga abakenyezi bafurize ibibazo ikintu bafashe ni uko twababwira ko ibyo kubaho bibaho kandi iyo bibaye si ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu buba burangiye bubandanya nicyo muza kuba hamwe n'abandi ari agashyirahamwe akabamwo ari mu rusengero akinjira cyangwa akakora imirimo nk'iy'abandi bose
ni nzihe manuro woha bamwe mu bagabo bafata abakenyezi babo ku nguvu
impanuro nobaha ni uko bamenya ko gufata umuntu ku nguvu ari kose rikomeye cyane akaberekera ko umukenyezi ari umwe muri urubavu rwiwe akabereka ko amufashe ku nguvu ari bora nari ngaruka mu rugo kubera iyo afashwe ku ngufu ntabagikora imirimo ko bibereye
sozerere kino kiganiro kuyu murondo aho abona ko abakubagura abagore canke bakabahohotera bataba baramenya agateka na kamaro k'umukenyezi agasaba ko benabo bagabo boza barigishwa agateka k'umugore n'umwigeme
nibaza yuko ujyo hohoterwa bikorerwa abakenyezi ari kintu bitesha agaciro umubyeyi kuko umubyeyi n'umuntu agombye kubahwa akubahishwa kuko umubyeyi niwe nka fondation y'ubuzima kuko urabye umubyeyi niwe byose rero kuguhohotera umubyeyi ni ikintu kibi cyane kandi kibabaje ehubwo ku kino novuga cyo nibaza yuko nk'abagabo bagikora ibyo bintu bagombye guhabwa nk'inyigisho bakajya nko mu ma forum bakabigisha agaciro k'umubyeyi iteka agateka k'umubyeyi uko umubyeyi afatwa uko agombye kubahwa ibi bintu ntibyakwiye cyo kintu cya mbere cyotuma ibyo bintu bihava kuko iyo umaze kubona agaciro k'umubyeyi niho uca umenya umubyeyi icyo ari cyo
nga dusozereye kino kiganiro girahuba ubahwe cyo kuri uyu munsi atwari turiko turavugana ku bijanye n'iminsi 16 gisekeza yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane amabi afatiye kugitsina dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikirana Bera Gloria Kinore akabarije na kibashikirije mfadikanije na Innocent kubw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma naho buta
Girahuba ubahwe
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuguno munsi rero ko bugaye amaradio kuyanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba